Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro vyacu kazemano makuru kuri no mugoroba afatiye kuri imi bikuru bikuru. Impunzi z'abakongomani ziharugwa ku 1605 nizo zimaze kwakirwa mu kibanza co mu Gatumba ni Buganda mu ntara ya Bujumbura biturutse ku ntambara ziriko zibera mu buseruko bw'igihugu ca Congo nkuko vyemezwa n'umuryango gizwe n'ibihugu vyo muri Afrika muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza hakoraniye abagera ku 1015 bavuga ko bahanzwe n'ibibazo bitari bike ibiza ku isonga n'ubukene bw'amazi meza n'utuzo tw'ubwiherero kubera izo ntambara ziriko zibera muri Congo rero n'ubu zikibandanya ziriko zituma urudandazwa rutagenda neza mu Burundi nko ku isoko yo kwa Sioni bamwe mu badandaza bahadandariza ibitandukanye bemeza ko bariko barahombera hari nabemeza ko bahitamwo kudakora akazi bahora bakora ukumvikana hagati y'abafitaniye amatati y'amatongo n'ayandi matungo vyanyazwe mu bihe vy'ugwimo mu Burundi bwaciyemwo ni kimwe mu vyotuma umugwi w'igihugu ujejwe kunywanisha sever ubona ko vyotuma woroherwa mu bikogwa urimwo muri iki gihe vyo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo muravyumva murano makuru tubafitiye n'inkuru yihari vy'amagara y'abantu uwo munsi tuvuga indwara y'igisukari kubana aya n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe ano makuru mugiye muyashikirizwa na Kristalize Harerimana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubentwari mwari mwejeye kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru z'ano makuru ku intambara zimaze iminsi zibonekeza mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo ziriko zituma urudandazwa rutagenda neza mu Burundi nko ku isoko yaho bita kwa Sioni ukwiyunguruza hagati y'ivyo bihugu bibiri vyarahagaze nk'uko bagenzi bacu babibonye nayo bamwe mu badandaza abadandaza ibidandazwa bitandukanye kuri iyo soko bemeza ko bariko bahagirira uruhombo aho bamwe muri bo basigaye babwira abo bakoresha ko hari iminsi batotonda ku kazi kabo Diodone niyo yanzigame yakubitiye kuri iyo soko atugire ku muriri
ushitse kuri iyo soko hari igituro c'imiduga iva canke ija mu gihugu ca Repubulika ya Rwanda rusangi ya Congo ikibanza kiragaragara aho atanabiyunguruzo habona aha ibiro vyazo hamusanga vyugaye kandi naho huguye ariko abahakorera bariko biterera inkuru uyu mudandaza afise ikibanza Rwanda y'ico gituro avuga ko ubu batakironka ababashorera inyuma ihagaragye ivyo bikogwa abo badandaza b'Abarundi kandi bamesha kwizongorane zakoze kandi ku badandaza bamuka muri ico gihugu ca Congo bakorera kuri iyo soko bamwe muri abo badandaza bafise impungenge ko bagenzi babo bashobora gutakaza akazi kutanguye no kugabanya iminsi yo gukora iryo hungabana ry'ugwo rudandazwa rikaba ryavuye ku iyugarwa ry'imipaka hagati y'Uburundi n'igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo uciye ku rubiba hanini rwa Gatumba aho ni nyuma y'aho umugwi ugwanya leta ya Congo wa M23 ufatiye agace ka Uvira kari muri Kivu y'ubumanuko mu ndwi iheze abadandaza bo muri iyo soko bavuga ko nk'aho yinjiza amafaranga y'amarundi 200,000 ku munsi ubashobora kuronka amafaranga y'amarundi arenga gato 100,000
Diodone niyo yanzigamye urakoze impunzi z'ababe 1605 rero z'abakongomani nizo zimaze kweganezwa mu kibanza co mu Gatumba n'ici Buganda mu ntara ya Bujumbura mu itangazo ryashizwe habona kuri uyu wa kabiri n'umuryango ugizwe n'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati izo mpunzi ziri mu buzima butoroshe n'ubukene bw'ibifungurwa amazi aho zivuriza n'ibindi urongoye uwo muryango Ezekiel Nibigira avuga ko atagikozwe mu maguru mashaha ashobora kwibona keze ingaruka nk'indwara zitandukanye uyaramutswa uyo muryango ahamagarira ibihugu vyo mu karere n'ayandi makungu gushira ingufu hamwe kugira haboneke ubufasha vuba kurikira Ezekiel Nibigira arongoye umuryango wo mu bihugu biri muri Afrika yo hagati yasubiyemo mu Kirundi na Olivier Kwizera
selon les données communiquées par les responsables des sites Environ 25,000 réfugiés sont
dufatiye ku biharuro bitangwa n'abarongoye ibibanza byashikiyemo impunzi abamaze gushika mu kibanza cyo mu Gatumba baba 25,000 nayo mu kibanza cy'Ubuganda baba 40,000 izo mpunzi zigizwe ahanini n'abakenyezi n'abana izo mpunzi kandi zugarijwe n'ingorane zo kubura ifungurwa aho zirara ubwiherero amazi meza n'aho zivuriza atagikozo canke ngo haboneke ubufasha bukwiye muri iki gihe bishobora gutera inkurikizi zikomeye ku mpunzi eka n'abarundi bahegereye ndahamagariye ibihugu byo mu karere cyo kimwe n'amakungu gushyira ingufu hamwe akakamo tugateye muri rusange ama leta agize umuryango w'ibihugu biri muri Afrika yo hagati ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika tutibagiye no mu yandi makungu ndabahamagarira kuronera imfashanyo byihuta hamwe no kongerereza amafaranga ibikoresho n'ibindi kugira haboneke ibifasha impunzi bikwiye mu maguru
mashi une assistance humanitaire d'urgence adéquate.
Izimaze kwakirwa ku mutumba wa Busoma rero wa commune Ruyigi intara ya Buhumuza zishikiriza ko zihanzwe n'ibibazo bitari bike bitandukanye muri byo harimo ubukene bw'amazi hamwe n'ubwiherero bagasaba ko boronswa ubufasha na leta canke amashirahamwe ajeje kwakira impunzi mu Burundi babona kandi ko bonakirwa neza n'ikibano ni mu gihe ikibano caho cemeza ko bavogegwa mu mirima ndetse no ku mazi meza mu gihe abamaze kwashikanwa bageranywa ku 15,000 mu Ruyigi twakura mugenzi wacu Pantaleo na Karutimana.
Impunzi zigereranywa mu 15,000 nizo zimaze gushikanwa aho ku mutumba wa Busoma wa commune Ruyigi intara ya Buhumuza nkuko twabyiganiwe n'umukuru mutumba Inyasi Nyandwi ariko zikaba zibayeho mu buryo budashemeye
manake
nukuvuga dufungura bigoranye urose icuteka nk'uyu muceri ubona urafungura tubuze turara uko tugiye turya
bashike mu mahema amazi meza ni make basanze amabomba atatu gusa basangira n'abanyagihugu baho umunsi wose bawumara bariko barondera aho bamazi bakaba bikora ku bicupa bya plastike kugira bashobore kuyabika ikindi kibaragishinga nuko batagira utuzu twase ubwo umwe dufashe ahenshi bakaba bikinga amashamba yo mu micungararo ibatera ubwoba ko bishobora no gutuma n'ibyahuha bihuhuka bamaze kugwana indwara zifatiye ku isuku rike narijya no kwa muganga ngo batonde imirongo miremire
mu bisanzwe amazi niyo ubuzima ariko kugira uyaronke biragorana nja kuyarondera nk'isaha 12 z'igitondo ukagaruka saa 9 urondera ibido imwe kandi isuku riboneka ku bw'amazi tutagira ntitugira naho turara
basaba ko boronswa ubufasha bwibanze mu byo bakeneye mu gufungura kuko ngo bafungura duke bakigwe utuzu twasugumwe n'amabombo ndetse banahabwe n'ibyo kwifuka kuko bashikiye neza na neza ari umusozi wa birime bukira kugoroba imbeho ikaba ndanse
va mu gitondo gushika bwire ni imbeho gusa kandi tugira n'impuzo z'imbeho turarembye n'imbeho
mumenya ko abarongoye mutuma bama babanguranya kuko ngo ubwishi bw'aba bakongomani butuma basoroma isombe n'imyumbati mu mirima y'abasangwa bakihariza amabombo hakaba rero naho bashamirana n'abasangwa bagakubitwa basaba abajeje byo kwakira impunzi kubazanira imfungurwa no gushyiramo ingufu kugira ngo uko kutumvikana kugabanuke mu Ruyigi Ibuhumuza Pantaleo na Karutimana Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture amakuru ya carabandanya ukumvikana hagati y'abafataniye amatati y'amatongo n'ayandi matungo zanyazwe mu bihe vy'ugwimo Uburundi bwaciyemwo ni kimwe mu gwe w'igihugu jeje ukuri n'ukunywanisha sever ubona ko vyotuma worohegwa mu bikogo urimwo muri kino gihe vyo gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo munama n'abafise amabanga atandukanye mu ntara ya Buhumuza Pierre Clavenda yicariye arongoye sever yasigwe ko mu gihe bumvikanye umugwe ucushira ku mukono gusa ku masezerano yabo babiri. Ndayicariye asigura ko umugwi ufasha gusa abo vyananiye kumvikana, ibindi tubibaza Odilon Hejiman.
Muri ico kiganiro umugwi Severo jeje kuri no kunywanisha kuba afise amabanga bajeje ku mugwa mukuru w'intara y'ubuhumuza mu cankuzo Pierre Claver ndayicariye arongoye Severo yibukije ko igikorwa co gutatura matati y'amatongo n'andi matungo ari gusubiza iteka abanyazwe mu bihe by'intambara. Ariko aha bamwe mu bacamanza bakorera muri ico gice bagumana amakenga ku manza bakira bigoye kumenya mu ntango ko zerekeye Severo bikaza kumenyekana urubanza rugeze kure nk'uko bishikirizwa na Marie Josette Rukundo akorera muri sentare y'intango ya Cankuzo. Deo Bizimana we yaserukiye urunani rw'amashengero Senebe asaba ko ingingo Severo yofata zotangarizwa imbere y'abanyagihugu nk'uko Sentebe umugwi watatura matati y'amatongo n'andi matungo wabikora. Pierre Claver ndayicariye arongoye Severo yishura ku imanza zerekeye ivyanyazwe igihe c'intambara zibwirizwa kujiranwa muri uwo mugwi kiretse abemeye kumvikana hagati yabo. Severo idashobora kuvyivangamwo akavuga ariko ko ahicishira ko mukono kuri ayo masezerano. Uwarongoye Severo anagabisha abakoresha impapuro ndangamatongo mpimbano ko ivyo bizoshigwa imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye kugira ziteshwe agaciro. Aho kandi agabisha abatanga ibiturire avuga ko bazohanwa n'amasenare. Kuri ivyo Severo ivuga ko yisunga urubanza RPC 56/21 agakwego gakitse se gwo kwa 23 ndamukiza umwaka w'2023 gwa sentare ntanyuzwa rutesha agaciro ugwari gwaciwe mu kwezi kwa gatanu mwaka w'1972 gwari gwerekeye imanza za sentare ya gisirikare zacira imanza zo gupfa abanyagihugu atarabasoda mu cankuzo ku mugwa mukuru w'intara ya Buhumuza. Odilon Hejimana kubwa Radio Indundi Kirituru.
Mubijanye n'intwari bereye naho urugamba rwo kurwanya igiturire Burundi bumaze mu imyaka kuva hagiye harashingwa amabwirizwa ajanye nago gushika ubu ruracafise intambamye arico gituma kiguma ari nkakaranda. Numwihwezo w'umuhinga mu bijanye n'intwari bereye Diomede n'interetse muri kino kiringo cisekeza gikiringo c'imisi 16 ishiramwe orikome gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi ryatanguje gushika kuwa gatanu w'inondwe. Uwo muhinga muri izo ntambamyi avuga kubura ubwigenge bw'inzego zijeje kurwanya igiturire mu gihugu amategeko adatomora neza ko ufise ivyo yanyuruje abisubiza mu gihugu imyibutsa imwimwe inyuranye n'ingendo ibereye ikiri mu bantu n'ibindi. Mu kiganiro cahuje amashirahamwe atandukanye akorera muri ico gisati Bujumbura kuri uyu wa kabiri uwo muhinga yavuze ko ivyo bidakuwe mu nzira bizogora gusozera urwo rugamba naho ubu igihugu caruhagurukiye. Tumukurikire.
Ibihugu byashoboye kurwanya giturire nuko ubwa mbere inzego zianzwe zirwanya ico giturire ziba ari inzego zigenga. Ico ni ikintu cabuze muri iki gihugu. Ica kabiri inzego zikomeye kubera igituba ari ikintu kiri muri kamere y'abantu muri rusangi bo ku isi hafite avuyemo n'abarundi byaratumye inzego zigenda zinanigwa na cane cane kuko yaba amategeko amwamwe ntiyerekana neza ico iyo umuntu yakoze ikosa ry'igiturire ingene ahanwa na cane cane bikaba mu maguru amasha canke n'ingene ivyo yatwaye bigaruka mu kigega abene gihugu bakabibona. Ikindi cyerekeye imigenzo muri kahise ka kera hari imigani ari ubuzima bwagiye burerekana ko kurya iby'abandi n'ivyo wawe atangorane. Ikindi abategetsi bashiraho inzego ntibigeze koko bashiraho nk'abasanzwe bakorera mu nzego zitandukanye twavuga nko mu gipolisi atavuga nko kuri de konte za obere n'izindi uburyo ntibukwiye kugira baronse amabanga babeho neza bazoreke gukora koza. Ivyo bintu rero byose igihe cyose bitarabaho giturire mu gihugu cy'u Burundi kizoguma kivugwa kiribwa. Ariko urabona ko hariho akarusho kuko ubu abategetsi batanguye kubivuga nk'ubuzima butegerezwa gukoreshwa kugira koko iterambere rishoboke.
Ishirahamwe abene mu mfunyapfunyo y'igifaransa gishinze gukingira ibidukikije rivuga ko ritewe impungenge n'inyoni zo mu bwoko bw'imisambi zahorana ikibanza kidasanzwe mu Burundi ariko ubu dusigaye zugaraniwe mu mazu nk'ayakira ingenzi mu bisagara. Iryo shirahamwe ribona ko ariyo ntango yo guhona kw'imisambi itakiboneka mu gihugu. Iryo shirahamwe rero risanga urwo ari uruhombo ku itunga ndangakaranga ariko kumenyesha ko ririko rirategura gutororokanya ibiharuro vy'imisambi ibaye muri ayo mazu gutyo higishwe ingene yosubizwa mu myonga yahoramwo mukuru w'iryo shirahamwe Arsene Manirambona asaba ko hokorana impande zitandukanye harimo n'abanyagihugu kugira ivyo binyabuzima bisubire kugwizwa kurikira Arsene Manirambona
mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu twarakoze icigwa c'ukuraba iyi misambi twadufise mu Burundi bwose naho hari intara tutashoboye gushikamwo ariko imisambi yagera nko ku cumi n'itatu mu ntara twagiye turatemberamwo na cane cane intara zo mu burengero zo mu buraru kera bayivuga ko yabayisanga mu myonga n'abantu bakuze baratubwira ati tugiye kuramukanya tukuja ku mwonga twayisangaho ariko ubu ariho n'abana batazi umusambi ingenusa kuko hariho n'abayirya hariho n'abayica kuko barayikoresha mu bijyanye n'imiti y'ikirundi ko baraturira baba yatso hanyuma ujya mu nyota ngo bakawukoresha bavuga ngo baba bariko barikingira ubu rero turamaze gukorera mu ntara za Kirundo kugira tubanze turabe aho hantu ingene imisambi yifashe turamaze kugira urutonde rero turamaze kubona ko urutonde rwa mbere twagize rushika ku misambi 19 muri ako gace konyene ubu rero turiko turaraba ko twoshobora kugira rusansumba atari ngaho nubwo urera imisambi bamwe mugabo imisambi ba mu mazu mu mahoteli gacaye cyane mu bisagara kuko twaramaze kubona ko iyo misambi idashobora kurondoka ari naco gitera makenga cyane ko rwarugero guguhona ushobora kwiyongera niyagumi ba muri ayo mazu muri ayo mahoteli tukaba natera nakamo abo bafise ayo mahoteli yuko buza tugakorana nibaguma bayicungere mu mahoteli zorondoka izo hoteli hona hanyuma babure niyo gushira mu mahoteli
Radio Indundi Culture Amagara y'abantu
Nkuko muvyumvise uyu numwanya w'inkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kamiri uwo munsi tubabwira ibijanye no gukinga indwara y'igisukari kubana Muganga AC Benita Kaneza yemeza ko kwirinda indwara y'igisukari yo mu mugwi wa kabiri bishoboka nayo mu mugwi wa mbere bidakunda ibindi tubibarirwa na Claire Yakankondi
Imwe mu ngaruka mbi z'indwara y'igisukari nuko buri nkabuzo yitwa insulin hamwe nuko urugero rw'isukari mu maraso ruba rwagabanutse muganga yanonosoye ibyo kuvura indwara y'igisukari LC Benita Kaneza arasigura ibituma iryo gabanuka ry'isukari mu mubiri
Imwe mu ngaruka mbi dushobora kubona kubana bafite indwara y'igisukari niyo bita acidocetose iyindi ngaruka mbi nayo ishobora kuhaba ibyo twokwita hypoglycemie urugero rw'isukari mu maraso ruba rwagabanutse gose ibyo navyo bigashobora kuva ku bintu bitandukanye aho wa mwana waba muteye nk'umuti atafunguye bikwiriye canke ntiyafunguye cyangwa ugasanga uwo munsi uwo muti bamuteye ni mwinshi cyangwa ugasanga uwo munsi yakinye rwose yakojeje ingufu nyinshi ugasanga bitumye urugezo rw'isukari rugabanuka
muganga LC Benita Kaneza avuga ko ukwirinda indwara y'igisukari nk'iyo mu mugwe wa mbere bitoroshe ariko ko ukwirinda iyo mu mugwe wa kabiri bishobora gukunda
uvyukuri aho ubushakashatsi bugeze bariko bariga ku miti imwe imwe yoshobora gufasha kurinda abo bana aho bashika kuri iyo ndwara y'igisukari mu mugwe wa mbere mugabo gushika no munsi umuntu abona umwana agwara biragoye bimwe mu muntu yirinda iyo diabete yo mu mugwe wa mbere mugabo diabete yo mu mugwe wa kabiri kuko yoyo iba ivuye cyane cyane ku mwana wafise ibiro byinshi ahanini ni kumufungurira neza hama no kumuhimiriza akaguma ariko arakina akaja mu myimenyerezo ntagumenye yicaye
mu gihe umwana bamaze imyaka nk'itanu n'irenga afise indwara y'igisukari ntivugwe haraheza agaca hibonekeza indwara z'ivyuririzi
Claire Yakankundi urakoze kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu wari waduteguriye ari nayo tugarukirije kwa no makuru kuri no mugoroba ariko kuri we wadufatiye hagati ndakwibutse ko yaragizwe n'ingingo nkuru zikurikira Impunzi z'abakongomani ziharugwa ku bihumbi 65 nizo zimaze kwakigwa mu kibanza co mu Gatumba ni Buganda mu ntara ya Bujumbura biturutse ku ntambara ziriko zibera mu buseruko bw'igihugu ca Congo nkuko vyemezwa n'umuryango ugizwe n'ibihugu vyo muri Afrika muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza hakoraniye abagera ku 15 bavuga ko bahanzwe n'ibibazo bitari bike ibiza ku isonga n'ubukene bw'amazi meza n'utuzo tw'ubwiherero kubera izo ntambara ziriko zibera muri Congo rero n'ubu zikibandanya ziriko zituma urudandazwa rutagenda neza mu Burundi nko ku isoko yo kwa Sioni bamwe mu badandaza bahadandariza ibitandukanye bemeza ko bariko barahomba n'abemeza ko bahitamo kudakora akazi bahora bakora na yuko mvika na hagati ya bafitani ya matati ya matongo na yandi matongo vzanyazwe mwihe vzugwimo uburundi vgachi yemo nikimwe mvzotuma omogwe wigi hugu jejo kunyuanisha barundi severa huwonako vzotuma woro hegwa mwikogurimo mwikino gihe vzogutatura matati ya matongo na yandi matongo tukawagie ni nguru ya magara ya banu au yumusi tukawavuze kundwara yigi sukari Ninano tuchue tukarukiza na makuwe kuruno mugoroba, ndabashiri mire mngese, mwalimudu teza matui, wakodze bagendanje, mafashije kuyegiranya, shimie kandi Kofi, olivzewe ya nuhaya, kakatuma amaduwa wa shikira, ya makuru mwalikoma ya shikirizwa na Krista Rizalimana, mugiru mugoroba mngiza mngese, mwakodze.